Iyi mwumva ntera ry'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ikaze mwese kuri radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana.
Waramutse Eugenie, tuyaherere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Sudani ejo ku munsi wa mbere yavuze ko izohamagaza ambasaderi wayo i Addis Abeba muri Ethiopia mu mubonano n'inyuma y'aho igisirikare cya Ethiopia cyagirijwe kwica abasirikare indwi ba Sudani hamwe n'umusivile umwe. Ethiopia yarahakanye ko ingabo zayo zabigizemo uruhara, ivuga ko ubwo bwicanyi bwakozwe n'imihari yitwaje ibigwanisho, kandi ivuga ko yababajwe n'abahasize ubuzima. Icuka kibi hagati y'ibyo bihugu bibiri cyariyongereye mu myaka iheze, haraba no gutana mu mitwe ku rubibe rwa Al-Fashaka ruri hafi y'intara ya Tigre ya Ethiopia. Umutegetsi mu gisirikare cya Sudan atashimye ko amazina yiwe amenyekana, yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP ko abo basirikare bishwe bari bafungiwe ku rubibe ruri hafi ya Al-Fashaka. Umushikiranganji wa Sudan ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yavuze ko buca ahamagaza ambasaderi wiwe muri Ethiopia mu mubonano. Uwo mushikiranganji avuga ko ambasaderi wa Ethiopia muri Sudani nawe azotumwa ko kugira abwigwe iyi nyifato igayitse y'igihugu ciwe. Ethiopia yahanuye Sudani kwirinda iciyumviro cyo kuja mu guhangana mu ntambara. Umukuru w'abasirikare muri Sudani Abdel Fattah al-Burhani ejo kuwa mbere yaragendeye ahiciwe abo basirikare i Al-Fashaka, acategeka abasirikare biwe guhagarika abantu bose binjira ku butaka bwa Sudani kubangamira umutekano w'abenegihugu biwe. Ayavuga kuri Afrika, kandi umukuru wa Komisiyo y'Ubumwe bwa Afrika yaragaragaje umubabaro afise kubimukira b'Abanyafrika bakubagugwa iyo bariko baragerageza kujabuka muri Espagne baciye muri Maroc. Ni nyuma yaho abimukira 23 bafiriye, acasaba amatohoza kuri ubwo bwicanyi. Abimukira hafi 2000 barinjiye ku nguvu ku rubibe ruri hagati y'intara ya Nador ya Maroc hamwe na Melilla muri Espagne ku munsi wa gatanu. Abategetsi ba Maroc bavuze ko abimukira hafi 23 bafuye, abapolisi 140 barakomereka muri izo ntureka. Komiseri w'Ubumwe bwa Afrika Musa Faki Mahamate yasabye ko hakogwa amatohoza yihuta kuri ubwo bwicanyi, yibutsa ibihugu byose kubahiriza amategeko yose agenga abimukira hamwe no kubahiriza umutekano hamwe n'agateka ka zina muntu. Ambasaderi wa Kenya muri ONU Martin Kimani yavuze ko akanama ka ONU kajejwe umutekano gakorana mu mwiherero kugira kaganire ku bwicanyi bukorerwa abimukira muri iyo ntara ya Melilla ya Espagne. Amakuru ku ntambara y'Uburusiya muri Ukraine. Ukraine yasabye inama yihuta y'akanama ka ONU kajejwe umutekano ku isi nyuma y'ibitero by'Uburusiya byishe abasivile muri Ukraine. ONU yavuze ko iyi nama itegekanijwe kuba kuri uyu munsi wa kabiri. Umuvugizi w'intumwa za Albania ariyo irongo ya ku kanama muri iki gihe yavuze ko misile yatewe n'igisirikare cy'Uburusiya ejo ku munsi wa mbere ku kibanza kirimwo amamangazini menshi mu gisagara cya Kremenchuk aricyo iyi nama ya ONU iza kwiga ko. Yaravuze kandi ko igitero cyakozwe ku kigorofa ibamwo abantu ku mugwa mukuru Kiev ku munsi w'Imana kiza kuganirwa ko muri iyi nama naco nyene. Abantu 13 nibo bemejwe ko bishwe n'ico gitero cyo mu gisagara cya Kremenchuk. Abategetsi ba Ukraine bagirije Uburusiya gutera abasivile inyuma y'ibyo bitero bibiri bwakoze mu buseruko bw'igihugu ejo ku munsi wa mbere byahitanye abasivile 12. Uburusiya bwateye Ukraine mu kwezi kwa kabiri bwarahakanye ko bwakoze igitero ku munsi w'Imana ku nyubakwa zibamwo abanyagihugu ku mugwa mukuru Kiev, bwavuze ahubwo ko bwateye ububiko bw'ibigwanisho. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika kandi ni muri Afghanistan, ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryasabye ejo ku munsi wa mbere imiliyoni 110.3 z'amadolari yo gufasha abanyesudani barenga 360,000 bahuye n'ivyago inyuma ya nyamugigima yabaye mu ndwi iheze. Abantu hafi 1,000 barimwo abana 150 niwo basize ubuzima. Bahasize ubuzima, ONU ivuga ko ikeneye aya mafaranga mu mezi 3 ari imbere kugira abantu barokotse iyo nyamugigima bakingigwe ntibashobore kwicwa no kuba babura imfashanyo. Azofasha gusanura amazu yasambutse hamwe no gufasha imiryango yasinzikajwe n'iyo nyamugigima. Amashirahamwe y'abagira neza hamwe n'abategetsi b'abatalibani bavuze ko iyo nyamugigima yasambuye amazu aharugwa mu majana mu ntara za Paktika hamwe na Coste, ibihugu bitari bike byo muri ako karere birimwo Emira z'Abarabu Zunze Ubumwe, Irani, Katare, Pakistani, Ubuhindi hamwe n'Ubushinwa biramaze gutangura kurungika imfashanyo muri ico gihugu ca Afghanistan.
Arezi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika. Tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Inama ya Commonwealth yasojwe mu Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize yagarutse cyane ku ndangagaciro zizatuma intego abakuru b'ibihugu biyemeje bazigeraho. Abo bayobozi basa n'abatarazumvikanaho. Umwe mu banyapolitiki arabagira inama.
Yaweri umukuru w'igihugu yakurikije indangagaciro za Commonwealth nk'uko igihugu cye cyinjiye mu muryango wa Commonwealth kikiyemeza gukurikiza izo ndangagaciro.
Uyu ni umunyapolitiki utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS Imberakuri. Ikibazo cy'isukari mu Burundi kiracyakomereye abaturage. Abakongomani bakoresha umupaka wa Gatumba bagiye mu Burundi barishimira ko Leta y'u Burundi yagabanyije amafaranga yo kwipimisha COVID-19. Ikibazo cy'isukari mu Burundi kiracyakomeye. Abaturage bafite amikoro make nibo bumva cyane iki kibazo. Abantu benshi barinuba bakibaza niba uruganda rw'isukari rwaba rugikora. Inkuru ya Thierry V Ndayishimiye.
Ubu twarafunze namana kinicayi naho kuza kinicayi byaraturiye nyaka cyo dukora
isukari tiro nka bitugoye gose.
Iyo ni imyidogo ya bamwe mu banyagihugu bo mu Burundi badatahura na gato iyi sukari ja. Bagira bati twagirana ikibazo c'imisi mike none bitera biyangara. Ico kibazo rero cibura gisukari gifata cyane cyane abanyagihugu bamikoro make, kandi ni kibazo kirangwa mu gihugu cyose. Bagenzi bacu baravuganye n'abanyagihugu mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu ntara ya Rutana mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu bavuga ko bayihebye kuko kuyirondera ari nko kurondera umuzi w'ibuye.
Ubu twarafunze namana kinicayi naho kuza kinicayi byaraturiye nyaka cyo dukora
isukari tiro nka bitugoye gose ko nkatwe dukirozaga kantine ngaha mwirisi kugira abashumuga wanza yironke nko ku mabutike bamukira 600 tukacuruza uko nyine
dusumo nk'ikaruga.
Mu ntara ya Cibitoke naho mu burengero bw'igihugu bafashe ingingo yo gusekura imisigati amazi yayo bakayashira mu buyi kugira abana baronke ico bihereza.
Kandi ntiboneka kweri ubu benshi twiyeranja dushishije ku misigati iyo dushobora guhura tugashira miseko tugasanya tukaronka kuno tumwe cyane.
Niba tubuze nta kuntu twakwiyeranja niko twoca tugenda tugafata ijya miseke tukayihura mu isekuru amadugakanya tukajya turashira mu buyi cyangwa mu cyayi buriya.
Naho biruko hari uturere tumwe tumwe abajejwe intwaro bahagararira igikorwa cyo kuyitanga ariko ikamara umwanya urumero mara abanyagihugu bakabona ko ari umuruho kuko hambavu yo kuyibura abayironse baca bikeka mukiza bakayigurisha inshuro zibiri canke zitatu ku mafaranga bayironse ko bagasaba ababijejwe gucungera ibiciro no kuri iyo nkeyi iba yabonetse
iyo ibintu kuma biduga n'ako tutabonaho buryo buri ko buraba gatabaza cyane rero bimaze kuba byogabanuka kuba leta bagasubiza kiciro leta iba yaratanze biratunezera cyane
umwene igihugu muto muto yahora cinyitswa ku biciro agasanga yifitiye udufaranga duke yagiye gusuma agasanga ibiciro byaduze bikamugora gusuma aroroherwa mu gihe leta yafasha abo bantu ikabashengeza cyangwa ikabaca amande bagasubiza ibiciro uko byahora umwene igihugu akagura yorohewe
kubera imyidogo ibandanye bamyinshi mu gihugu bagenzi bacu baciye bishikira ku cicaro c'iryo hinguriro rihingura isukari sosumo riri mu ntara Kama ya Kumoso muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana kugira ngo birabire neza ibihakoregwa barashikiriye umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro General de Brigade Aloyse Ndayikengurukiye kugira bavugane ibijanye n'ikibazo kiri muri iyo shirahamwe aremera ko hari ikibazo cike na gisukari gihari mu gihugu ariko akabibona mu mici ibiri bwa mbere nuko ishira hamwe ari rya kera rikeneye gusanurwa kugira umwimbo wiyongere
nivyo abanyagihugu baridoga ko agasukari mu ndimi katakiboneka kandi bashaka biraboneka mugabo kumbo kumbure zisiguritse imbo rero zina nyinshi cyane ubwa mbere hariho ihinguriro rishaje ihinguriro dufise ni iryo guhera mu 1988 bakora imaze imyaka 34 ihingura igikaju urumva rirashaje n'ibi bikaje dukoresha navyo birashaje abakeneye isukari nabo kuva mu 1988 gushika turi mu 2022 bariguje hafi inshuro zitatu bako abakenera isukari biguje na gatatu
ubwira kabiri General de Brigade Aloyse Ndayikengurukiye amenyesha ko abatumye n'ibyahuha bihuhuka ari amashira hamwe akora imitobe yagwiriye kandi yose akabakoresha isukari
amahinguriro arakoresha isukari mu guhingura ibintu bitwita ma unité de production yari yongereye ubuturagize ahantu umwimbu turonka udashobora gukwira bene gihugu bene ayo mahinguriro akoresha isukari
ibyo rero bikaba atari iby'imbeshere kuko bagenzi bacu babyiboneye barishikiye mu kigo BBN kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibifungurwa n'ibindi bidandazwa mu Burundi basanze imitobe ikoresha isukari yiyongereye ku rwego rudasanzwe uko umwaka utashe mu Burundi mu mwaka w'2019 ushiri w'2020 hemerewe kuja ku isoko ubwoko bw'imitobe bushika 20 mu mwaka w'2020 ushiri w'2021 igiharuro caraduze kugera kuri 54 ico giharuro gishobora kubandanya kiduga gushika kuri 60 mu mera z'umwaka w'2022 nkuko bivugwa n'ikigo BBN uko umwaka utashe rero umwimbo w'isukari mu ihinguriro sosumo ubandanya ugabanuka ihinguriro sosumo gyemeza ko mu mwaka w'2016 umwimbo wavuye ku matoni y'isukari 2023 655 uja ku 2018 574 mu mwaka w'2019 muri uno mwaka umwimbo urenga gato amatoni 2015 dushingiye nanone ku bitigiri bya sosumo
inama ya 26 y'abakuru b'ibihugu n'abaguverinoma b'ibihugu 54 bihuriye mu muryango wa Commonwealth yarangiye mu mpera z'icyumweru mu kiganiro bamwe mu baperezida barimo n'u Rwanda Paul Kagame bahaye itangazamakuru bagarutse ku ndangagaciro ngenderwaho z'uwo muryango Perezida Kagame yasubije ikibazo cy'indangagaciro y'uburenganzira bwa muntu yarabajijwe n'umunyamakuru wa BBC i Kigali. Mu ijwi rya mugenzi wacu Eric Bagirubusa muraza kumva igisubizo cya Perezida Kagame kiri mu rurimi rw'Icyongereza.
Who defines the values? Or who doesn't actually have values?
Ninduje n'indangagaciro. Ubundi se ubusanzwe ninde utagira indangagaciro iyo abantu bavuze indangagaciro rimwe na rimwe hari igice kimwe cy'isi biyumvisha ko ari bo bonyine bagira indangagaciro n'ubuhangange mu kugena izo ndangagaciro rero abandi dusigaye nta ndangagaciro tugira z'ubutabera ku buryo tugomba gukomeza kwigira kuri bariya basobanura indangagaciro bariya bo mu majyaruguru bahora biyumvisha ko ariyo zikomoka, bo batekereza ko aribo ba mbere mu ndangagaciro. Abandi tugomba gukurikira, ibyo ni ukwibeshya gukomeye, si ukuri. Natwe dufite indangagaciro, twebwe hano mu Rwanda, muri Afurika turazifite nta kibazo kuri zo. Ndashaka kubizeza ko nta n'umwe muri BBC cyangwa handi hantu wagombye kutumenyera indangagaciro kurusha uko tuzizi hano mu Rwanda, keretse niba mushaka gusubiramo amakosa y'abashaka kutugenera indangagaciro zacu.
Tukivuga kuri iyi nama n'igisubizo Perezida Kagame yahaye uwo munyamakuru umwe mu batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, Bernard Ntaganda, umuyobozi w'ishyaka PS Imberakuri, yanenze uko iki kiganiro cyagenze, avuga ko u Rwanda rutubahiriza indangagaciro z'uyu muryango abicishije mu itangazo rigenewe abanyamakuru. Yavuganye na mugenzi wacu Team Ishimwe, atangira amubwira ko inama ya Commonwealth kubera mu Rwanda ari nko kwigiza nkana.
Muri PS Imberakuri dusanga iyo nama cyangwa se iyo bihugu n'ibyo icyo bita Commonwealth ari ibihugu byita ko ibihugu bifite demokarasi, ko twabonye ko ari ibihugu bifite ikintu twakwita nka hipokrizi mu Kinyarwanda, n'ibyo bita kwigiza nkana cyangwa se kwigirana nyinshi.
Wanditse itangazo rigenewe abanyamakuru uvuga ko u Rwanda ruhungabanya uburenganzira bw'ubwisanzure mu itangazamakuru buri mu ndangagaciro za Commonwealth. Aha ngaha washaka kuvuga iki?
Icyo nashaka kuvuga, dufite ibimenyetso imufika bigaragaza neza ko u Rwanda ruhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abanyamakuru dufite benshi bafungiwe muri gereza z'u Rwanda, bitaba abanyamakuru gusa bafunze. Dufite abanyamakuru benshi mu Rwanda bahunze igihugu kubera gutinya guhohoterwa, bazira gusa umwuga wabo, bazira gusa ko ari abanyamakuru bigenga, banze gukorera mu kwaha k'ishyaka rya FPR muri u Rwanda.
Zimwe mu ndangagaciro za Commonwealth harimo ubwo bwisanzure uvuga, harimo uburenganzira bw'ikiremwamuntu, harimo demokarasi. Niba u Rwanda ari rwo rwakiriye iyi nama, urashaka kuvuga ko abemeye ko ibera mu Rwanda barebye nabi cyangwa barebye hafi?
Aha, ngira ngo ibyo nanone birashimangira itangazo iherutse gukora. Ikigaragara ni uko aba bantu cyane cyane ibihugu bya Rutugu, yewe n'igihugu cy'Ubwongereza cyane cyane ko birazwi ko Commonwealth abayoboye ni Abongereza, ni Leta y'Ubwongereza. Abangaba iyo bageze ku Rwanda bigaragara ko bagerageza bararama ntibashake kubona ibibazo u Rwanda rutera ibijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.
Mu kiganiro cy'abanyamakuru cyabaye iyi nama ya program irangira, Perezida Kagame yumvikanishije ko umuntu n'ubundi asanzwe afite indangagaciro, nta muntu wakwiye kuba amugendera kugira indangagaciro. Aha ngaha ntabwo wemeranywa nawe?
Aha ngaha rwose ntabwo twemeranywa nawe, kandi kuvuga gutyo ni kwiyangiriza ukuri, kubera ko Commonwealth ifite indangagaciro zizwi, nta mpamvu rero yo kuvuga ngo hari umuntu ugomba kubagenera indangagaciro. Oya, icyo tumusaba Leta y'u Rwanda, dusaba Perezida Kagame ni ukubahiriza indangagaciro za Commonwealth, nta zindangagaciro zindi tumusaba.
Ariko ibyo ngibyo uvuga nibyo ndi kukubwira, kuko we avuga ko umuntu asanzwe n'ubundi afite indangagaciro zimuranga.
Nabyumvise, rega n'ubundi ntawe ugenera u Rwanda cyangwa se ugenera umukuru w'igihugu indangagaciro. Niwe wagiye muri Commonwealth abizi neza abishaka. Bivuga ngo rero aho imfura zasubiranye naho zihurira, nawe rero umukuru w'igihugu nk'imfura nakurikize indangagaciro za Commonwealth nk'uko igihugu cye cyinjiye mu muryango wa Commonwealth kikiyemeza gukurikiza izo ndangagaciro.
Ntaganda, ukunze kumvikana gusa unenga, n'iki mu Rwanda cyagezweho wowe nka Ntaganda uvuga uti ibi byagezweho, nubwo bwose utavuga rumwe n'ubutegetsi ariko ukavuga uti byagezweho ku kigero gishimishije, nanjye iyo mbibonye hari intambwe mbona yaratewe?
Urakoze cyane, si wowe ubivuga gusa, hari n'abandi babivuga, ariko igihe aho mpagaze nk'umunyapolitiki utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, igihe ntabwo nshinzwe kuvuga ibintu by'u Rwanda. Njye rero icyo ngomba kuvuga ni ikitagenda neza kibangamiye abanyarwanda igihewe kanaganda Bernard ibyo wakora byose imbere yanjye ni ubusa gusa.
Abaturage b'abakongomani bakoresha umupaka wa Gatumba bagiye mu Burundi barishimira ko Leta y'u Burundi yagabanyije amafaranga yo kwipimisha COVID-19 yavuye ku madolari 15 akajya kuri 5. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Bamwe mu baturage b'abakongomani batuye muri Uvira barimo barangurira ibicuruzwa mu Burundi, abandi bivuriza muri icyo gihugu bavuga yuko uyu munsi bagiye mu Burundi bageze ku mupaka wa Gatumba basanga amafaranga y'igipimo cya COVID-19 yagabanutse. David Mutebutsi ni umucuruzi w'amata muri Uvira, avuga yuko uku kugabanuka k'amafaranga y'igipimo cya COVID-19 ari inkuru nziza kuri bo kuko batajaga kurangura ibintu mu Burundi.
Byatunesheje cyane kuba bagabanyije igiciro cy'amafaranga ya COVID yarari kuri $15 none ubu nyine bageze shize kuri $5 kandi akarusho nuko bavuze ngo nutanga $5 uzo garantia izo zirangira après deux semaines. Ibyo ni ibintu byatunejeje nk'abacuruzi, byari bisigaye bitugora cyane rimwe na rimwe twatuma abantu kugira ngo batuzanire ibicuruzwa ugasanga bigiye bigora kubera uramure ya transport ugasanga n'inyungu uja gukuramo n'inkeye.
Undi mu bandi baturage ba Uvira ndi Sanze Alexi avuga yuko yari amaze umwaka wose atambuka i Burundi kubera igiciro gikanganye cyo kwipimisha COVID-19.
Urabona narimaze igihe cy'umwaka wose ntagera i Bujumbura kubera COVID n'ariya makondisiyo yayo bagenda bashyiramo hariya. Kuba bagabanyije urumva mfite uburenganzira bwo kugenda buri mwanya kandi ndatekereza ko vuba aha nzaza ngenda i Bujumbura nkirirwayo byo nkere nkabigurirayo kuko niho duhahira niho dukura ibintu byose. Aho twivuriza kandi urabona kuko abantu benshi bari bafite icyo kibazo ariko cyakemutse kuko ibintu byinshi byibanze bibonekera muri capitale y'u Bujumbura.
Aya mafaranga ya COVID-19 agabanutse mu gihe imwe muri societe civile yo muri Uvira iyobowe na Andre Biaduniya yari yasabye abaturage ko guhera kuri uyu wa mbere bahagarika kujya mu Burundi kugeza Leta y'u Burundi igabanuye amafaranga yo kwipimisha COVID. Yagize ati ndahamya yuko bagabanyije amafaranga aja ku madolari 5 ya Amerika mu gihe cy'iminsi 14. Dutegereje gusa yuko duhabwa inyandiko yanditse ihamya yuko amafaranga yagabanutse, ariko ku mupaka abantu bari kwishyura idolari 5 kugira ngo bajye i Burundi. Ndahamya yuko bayagabanyije. Twagerageje kuvugisha abashinzwe ubuzima ku mupaka wa Gatumba ntibyadukundira, ariko abaturage b'abakongomani bambutse uyu munsi bahamya yuko bagiye kwishyura idolari 5 muri Bankobu mu gihe bari basanzwe bishyura idolari 15 muri iyo banki uko binjiye mu Burundi ku mupaka wa Bukavu na Goma. Kongo ihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Abaturage b'abakongomani bishyura idolari 5 z'igipimo cya COVID-19 mu gihe cy'iminsi 14. Aya mafaranga kandi agabanyijwe nyuma y'igihe kirekire abayobozi batandukanye bo muri Kongo barimo guverineri basabye Leta y'u Burundi ko yagabanya amafaranga y'igipimo cya COVID. Ni ingingo kandi ifashwe nyuma y'uruzinduko perezida wa Kongo yakoreye mu gihugu cy'u Burundi muri uku kwezi kwa gatanu gushize. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ingende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Mwarimo duteze amatwi ahantu ho dusoreje ibiganiro byacu byo muri iki gitondo. Nshimiye bagenzi banjye bose babigizemo uruhare. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, Nadia Taha ni bo bashyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Pindi ya furaha manu moja. sana upendo. Dr. Marsh